VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi d'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mirwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere itariki 19 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'imbibiri na 16 muri kumwe na Frederic Undikije. Mukanya turafitiye ikiganiro muri sanga ariko imbere yaho mugenzi wa Choriana itagishaka hamwe n'abamenyesha makuru mu Burundi bagiye kuducira ku mayange yamwe mu makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Oriane,
urakoze cyane Frederic Undikije, ndabaramukije mwese muduteza amatwi. Mu Burundi rubanza rw'abashatse guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu mu mwaka uheze ugumvirijwe mu gisata cha gasambura manza cha sentare ntayinyuzwa y'u Burundi igitega. Abanyororo n'abafasha basavye ko urubanza gusubira kuburanishwa. Mugenzi wacu Eloge Burikaneza aradukira ku mayange. Eloge Burikaneza, ni kuzihe mpamvu abanyororo n'ababafasha basavye ko urubanza rusubirwamo? Ndabwiwe ku murongo ko telefone ya Eloge icitse, ariko reka tube tubahe yindi nkuru. Abanyagihugu bagizwe n'abagabo n'abakenyezi n'abana bagizwe n'ingo n'abana babo basohowe mu ngo zabo bakaba bangana n'amajana nk'uko vyemezwa n'umukuru wa zone Buringa ya komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Bakuwe mu ngo zabo mu kigwati cha Garagara kuri uyu w'Imana. Bakaba rero muri aka kanya bari ku biro vya Mustanter kugira ngo bafashwe kuri ico kibazo. Mugenzi wa Evariste Nzikobanya nka araducira ku mayange kuri iki kibazo. Evariste, abo banyagihugu bakuwe mu matongo yabo, ni kuziye mpamvu vyagenze gute?
Abanyagihugu bakuwe mu matongo yabo nahitwa Mukaragara, hafi y'ikibira kimeza cya Rukoko, ni muri komine Gihanga y'intara Bubanza. Bavuga ko ejo ku munsi w'Imana babonye abasirikare b'igihugu babasaba gukinjura, babategeka ko bafata urugendo bagana ku biro bya zone Buringa muri iyo komine nyine ya Gihanga. Gushika mu gitondo cy'uno munsi, abanyagihugu bavuga ko batari bwamenye igituma baribukanye muri aya matongo. Bavuga ko ari yabo, hamwe harimo n'abavuga yuko bahavukiye kuva ku ntwaro ya Shami. Ariko umustaneri wa komine Gihanga, Leopold Ndayisaba, yabwira Ijwi ry'Amerika yuko abo banyagihugu bakuweyo kugira ngo ishamba kimeza cya Rukoko rikingigwe. Akanavuga yuko rero abarongoye ikigo INCN kijejwe ibidukikije mu Burundi kimenyesha kwa buhantu naho hahora haba abanyagihugu mu myaka myinshi iheze hasanzwe harugwa mu bibanza bikingiwe mu kibanza rero ngo cegamiye ishamba kimeza rya Rukoko.
None ga Evariste, abo banyagihugu bangana bate iki kibazo kizofata umwanya ungana iki kugira ngo batunganigwe basubirizwe mu zabo canke baronke ahandi baja muri iki gihe ntaho bafise baja bangana bate?
Abanyagihugu nk'uko bivuga nawe mu maje y'intwaro yo hasi na shede zone Buringa, avuga ko bari hagati y'ibihumbi y'imiryango 400 to 500. Ariko umustandari wa komine Gihanga yatubwiye yuko gushika ejo bari bamaze guharura imiryango 450, ko ari igikorwa rero kikibandanya. Ikibazo cy'abanyagihugu rero ngo kiri mu mwe y'abajeje intwaro yo hejuru, ngo bariko bariga ingene bogitorera umuti mu kurindira. Bavuga ko bamaze gusaba ifashanyo izo ari zose kugira ngo abanyagihugu bafashirizwe aho bari muri kino gihe.
Urakoze cyane. Ndabwiye ko mugenzi wacu Eloge Burikaneza agarutse ku murongo aducire ku mayange ku rubanza rw'abashatse guhirika ubutegetsi mu mwaka w'2015. Eloge, muri make cyane, urubanza ababuranishwa barasaba ko urwo rubanza rusubira kuburanishwa, ni kuzihe mpamvu byagenze gute uno munsi?
Impamvu nyamukuru batanga ni uko bavuga bati bamwe ntitwaronse uburenganzira bwa ngo turonke abadufasha mu kutwunganira kuburaniramo bitwa avoka, abandi nabo bati uru rubanza naho twanishijwe umunyororo w'ubufunga ubuzima bwacu bwose, ibyaha twagirijwe ntitwigeze tubyumvirizwa ko hari imbere yuko tuza imbere ya sentare no muri sentare nyezina. Abandi bati twagirizwa ibyaha byo kuva ku munsi wa mbere hategurwa imyerekano yo kurwanya ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ku itariki ya 26 ukwezi kwa kane umwaka 2015, mu gihe muri dosiye twari twitwariwe ku byaha byo gushagurika ubutegetsi ku magekezo ya 13 na 14 ukwezi kwa gatanu uwo mwaka nyene 2015. aho rero bakavuga bati urubanza rwategerejwe gusamburwa cyo kimwe n'ababuranira niko bavuze kugira ngo rusubire kuburanishwa ruje mu itoto.
Urakoze Loje, ariko uduhe iyo nkuru mu buryo burambuye n'ibindi byashoboye gushikirizwa no munsi kuri ico kibazo cabo bashatse guhere ku butegetsi mu mwaka uheze. Urakoze cyane.
Rakoze bagenzi bacu baheje kutushikiza amwe makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe ubonaho n'umwanya w'ikiganiro muri sanga. Imigendanire hagati y'Uburundi n'igihugu cy'Ububirigi ntifashe neza muri iki gihe. Uburundi burega Ububirigi ko buhaye indaro kandi bufasha Abarundi batavuga rumwe na Leta, barimwo abo Leta y'Uburundi irega ko bagize uruhara mu kudurumbanya umutekano kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze. Urundi butanga akaruriro kandi kingingo yafashwe n'inama nkenzo ngo z'amateka y'Ububirigi mu kwezi guheze yo guhaka ryo abatavuga rumwe na Leta y'Uburundi ko kwambika ibara Leta y'Uburundi ngo naho inama nkenzo z'amateka y'Uburundi yari yasavye kwabo Barundi badahabwa icicaro. Vyongeye umwikeko n'ukwinubana birabandanya hagati ivyo bihugu. Ku munsi wa kane w'indwi heze inyubakwa zibamwo Ababirigi bakorera ibihugu vyabo hamwe n'abanyamahanga zarasatswe. Mbega ico cuka kibi hagati ivyo bihugu kirafise ifatiro. Imigendanire ivyo bihugu yonaguka gute? Igihugu c'Ububirigi canke igihugu c'Uburundi cokora iki kugira ngo imigendanire isubire inaguke? Mu kiganiro cyo munsi muri isanga rero twatumiye abategetsi babiri barajwe ishinga n'ico kibazo c'imigendanire hagati y'ivyo bihugu. Turi kumwe na Jacques Bigirimana, umukuru umugambwe FNL, akaba kandi ari umuyobozi mukuru directeur général wa OTB ni biro bijejwe igiterwa c'icayi mu Burundi. Turi kumwe kandi na Zeno Nimubona, umukuru umugambwe Parena. Abo bategetsi bose rero bakaba bari mu Burundi. Mwiriwe neza mwese bashinga ntaye. Turi kumwe.
Mwiriwe neza.
Ego mwiriwe.
Mwiriwe neza, murakomeye?
Turaho kabisa.
Ego me nashaka tutarinze kubatesha akanya dutangure ku mushya ntahe Jacques Bigirimana, ikintu mwovuga ko ari cyo kintu cya mbere cyatusikaje iyo migendanire niki?
Ego murakoze, nkuko mubizi ibintu byagiye biraduga buhoro buhoro. Ububirigi bwatanguye mushigikira bimwe biboneka abantu badurumbanya badurumbanya mu majambo, ugasanga Ububirigi bwarafasha mbere mu buryo bw'amafaranga ibinyamakuru n'amaradiyo yariko arategura ugutembagaza ubutegetsi nka RPA nk'ikinyamakuru iwacu. Ababirigi barerekanye neza yuko babishyigikiye, barihe n'uburyo bw'amafaranga, ukabona n'aya ma association navuga ngo n'ama association adaharanira inyungu za politike za Forke, za FOCOD, za Prodehash, Ububirigi bwarabafasha cyane mu buryo bw'amafaranga.
Ariko gufasha so uvuga ko ari gufasha kugumuka cyane gufasha.
Turacyabandanya.
Yego.
Hanyuma utwo turabivuga kurabye umu ambassadeur yari ahari wahahura ubwa mbere umwe yava ngaha nabi atadasezeye. Ni ukuvuga yuko yarerekanye neza yanabitubwira twebwe yuko ahagaze ku ruhande rw'abagwanya Leta Burundi, twebwe yabitwibwiriye ubwanjye arabinyibwiriye arabirya n'abantu ati jewe ibyo Leta iri kuravuga nayo nemera, nta niyo ngomba kumva, nta niyo ngomba kubona. Mbere byaranashika n'abantu bo muri Leta bayisabye umubonano ntabakire, abo yita ngo n'amababa ngo imigambo y'amababa y'ubutegetsi ngo bishyigikire ubutegetsi ntatwakire, atwakiriye akatubyagagura. Byari aboneka neza yuko hariho icuka kibi. Rero aho ibintu bigereye uyu munsi byagirira duga gushikaho rero bishika Ububirigi butangura kwerekana mu kugira uruhara rukomeye cyane muri mu ngingo zagiye zirafatwa n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya Union Européenne, aho Louis Michel yahagurutse aracika umurundi, aracika umuntu arwanya ubutegetsi, arashyigikira rwose n'ibyimazeyo abariko baracyoza, abariko baratseba batongora, abariko barakora ibya mfurambi abanyagihugu, aremeza neza ko abemanze kandi agashaka yuko ubutegetsi buri ngahe bujumbura busenyuka atamatora yizaraba ije rero twarasabye twebwe imigambwe ubirigi buziraba iyo ngendo y'uwo munyacubahiro w'umubirigi kugira ngo agabanye ako kariro ubirigi nacyo bwakoze twarasabye imbere y'uko abakudeta ubirigi ko bwogerageza bugafasha bugahanura kugira ngo abo bantu biyita bikubita ku gifua ngo n'amashyirahamwe adahari inyungu za politiki ngo n'amaradiyo turasaba yuko ubirigi bwokora ibishoboka byose ko nibwo bumvira ngo buhanure ntabyo bigeze bakora ni naho bigeze uyu munsi sinubabesha abatwumviriza babyumve imigendane y'uburundi n'ububirigi yifashe nabi cyane
Jacques Bigirimana iyo migendanire ifashe nabi cyane
ndafise ubwoba kwatakiringo gisigaye ndafise ubwoba kwatangiriro gisigaye ambasade yacu hamwe ubirigi butohindura ndafise ubwoba ko atakiringo gisigaye ambasade yacu i Burundi itugaye imubirigi itugaye Burundi ndafise ubwoba
mukanya gatoyi cyane gose Jacques Bigirimana hari kintu igihugu cy'ubirigi cyane igihugu cy'Burundi cyokora muri iki gihe iyo migendanire imeze gutyo kugira ngo isubire naguke
birakunda cyane gose jewe nka chef de l'opposition politique extra parlementaire nababwiye abenyesha bakuru bagenzi banyu yuko jewe mfise uburenganzira bwo kuvugana na leta nka chef de l'opposition ndashobora n'ugusaba umubonano umukuru w'igihugu tukavugana ku bibazo biraba Uburundi mu bice byose uburimi n'ubworozi amagara y'abantu politike imigenderanire ndabifite uburenganzira rero mugenda ndafise uburenganzira wo kurondera umushikiranganji wese yegwa n'iki kintu tukavugana aricyo ndamubwira kimubwira icyo ndamubandura kimuhanuwe aricyo mbaza ntakimubaza ibyo biri mu mategeko amba ubwo burenganzira rero nagenda babwire aho ibintu bigeze byokunda ububirigi nibuhindure ndabwo bwa mbere babanza gusaba ikigongwe aha bwakoze ikosa ridakogwa muri diplomasi aho umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yandikiye umukuru w'inama nshingamateka y'ububirigi avuga ati abo bantu baserukira amashyirahamwe atemewe mu Burundi amashyirahamwe yagiye mu migumuko amashyirahamwe yagiye mu batembagaje ubutegetsi amashyirahamwe yagiye mu bwicanyi amashyirahamwe n'ubu ariko aratema atongora mu gushyigikira iyi migwi y'abantu batera amagrenade mu makaritsiye y'abantu aburagiza umutekano w'abanyagihugu ntimubakire twisunze imigenderanire ubu n'ububirigi bifitaniye bwa mbere twisunze kandi n'imigenderanire iri hagati y'inama nkenguzamateka y'u Burundi n'inama nkenguzamateka y'ububirigi turabasabye ntimubakira tibisubire byose tuzofata umwanya tubiganire baciye babakirira ibyo babaha ijambo bongera barabashyigikira barabacungera umutekano murumva yuko yabaye provokasi ikomeye ububirigi bubanza gusaba imbabazi kuri icyo kintu imbere y'uko ibindi byose bibandanya ni ukuri ndibaza ko leta y'u Burundi itegerezwa nabyo nayo kumva yuko ikwiye guhaguruka nayo ikagenda bakicara hamwe bakavugana kuko nicyo abarundi benshi twifuza nicyo n'ababirigi benshi bifuza imigenderanire myiza n'imituranga ko yobandanya
namwe mushya nahise no nimubona ikintu mubona cyaba cyatumye iyo migenderanire itangura kononekara n'ikihe duga ku ijambo
uko nibaza muri iyi myaka ya vuba niho demokarasi igitangura by'ukuri iracyari mu ntango benshi ntituyumva kumwe ntiturashobora gushyira hagati na hagati ngo twumve bimwe ari nacyo gituma ni kutumvikana kuri ibi aba n'aba bishoboka ababirigi nk'abanyaburaya ahanini lomondo occidentale niyo tunashaka kuvuga burya bafata leta cyo kimwe n'abatavuga rumwe nayo muri mu bya demokarasi mu by'intwaro rusange bagira bati icyiyumviro cyabo ngenderwa ko nuko ubutegetsi umunsi hari ubu icyo hazoba hari buriya bundi bituma rero basa n'abagomba kubabangabanganywa mu by'imigenderanire mugabo uko mbona biriko biraduga imizi migenderanire burya kugira kuvuza urwamo hejuru twobirekera ministere y'imigenderanire akaba ari ibiraba gusumba abandi kubiraba irafise imvugo vugana irafise ibimenyetso byayo ikashobora kugabanya umucanwa niyiwudugije ikawuduza mu mibonano yabo gusumba ibyo ku maradiyo bihakwa gutosekaza kandi ugasanga biko bijyamo n'abatayifitiye ubuhinga bwinshi cyane. Rero ko hari abo ububirigi bufata ko bari muri opozisiyo hashise imvo zabwo nabo ubutegetsi bwobwo biba bigaragara ko boba barabafasha abanaba gufasha ibimenyeshamakuru. Nta gihugu na kimwe kiri muri demokarasi ibimenyeshamakuru bitaroye imbere. Hanyuma uravye nk'imigenderanire ya igengwa na Reza Kordo Kotono aya mashirahamwe bavuga ko ataharanira inyungu za politiki mugabo bavuga ko ataharanira ibyicaro za politiki nayo inyungu za politiki nta n'umwe atazifise ari imbere cyane asabwa gufashwa. Rero utinjiye mu masezerano y'ikotonu uhakwa kutabyumva neza igituma iyo mvo
mushe naize no nimona mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cuko ibihugu by'Iburaya bifata co kimwe abagwanya leta canke batavuga rumwe nayo akabafata co kimwe na leta. Uburundi murabona ko bwo bafise nk'uburenganzira bwo gufasha abagwanya nka leta y'Ububirigi canke abatavuga rumwe nayo.
Icyo ni ikibazo kiri mu bihugu byo muri Afurika turavuga hamwe n'iby'Iburaya kuko Ububirigi cyo kimwe n'ibindi bihugu mu mafaranga ya bukoresha mu buzima bw'igihugu burafise ayo butere buzana mu bihugu byo muri Afurika mugabo byo muri Afurika ntayo bufise bujyana Iburaya. Bisaba rero kandi iyo concept ya demokrasi barayishyigikiramo cyane ijyanye ku ruhande rwa agateka kazi na muntu bakaronderera hagati ya leta n'abatavuga rumwe kuko nka kurya ko muri no guhakarero nko kurya ko muri senari urabona muri senari yaha abantu bagiye kuburana havuze umwe ubundi yogira ati mbega basha none urya wundi avuga iki ariko yasubizamo ukacugira uti none bibaye gute bakaba ariho rero uronderera ukuri
mu majambo make
niko ndabibona ko abanyaburaya bagomba ko ibihugu byo muri Afurika hagira ubutegetsi n'abatavuga rumwe iyo bavuganya bahinyuzanya ukuri kukaba kuri hagati niko ndavyibaza
none ga zeno nimubona uko imigendane ifashe muri iki gihe mu majambo make cyane rwose mu munota umwe mutubwire niba iyo migendanire yose yakunaguka hogo igihugu kimwe kimwe uko ari bibiri cyo kurya
imigendanire irinda kunaguka leta y'u Burundi cyane cyane nabivuze ubushikiranganzi bujejwe imigenderanire ibyo ari byo bubiraba gusumba abandi bose kuko mparaho mpora mbona nk'umushikiranganzi w'imigenderanire ariko arabonana n'uw'Ububirigi mu kanya muri nyakanya nyine ukajya wumva ubundi ariko aratuka Ububirigi urumva acamwononera n'ibyo Yehova yari ko arakora. Bisaba rero yuko muri bimwe bimwe tworeka ababigizwa ko aribo babikora gusumba gusakuza ko hejuru
muri iyo migendanire amakosa muyashaka ku Burundi rero mwebwe muri kiye mukanya gato
nta nshyira ko amakosa nta numwe nshira kwa makosa ariko ndakubwira nti inzira y'ukugira ibintu bije mu buryo bobireka ababizobereye banabijejwe mu mirima ya minsi yose.
Tubibutse nshuti mwese kamwe kamurabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamanyira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turafise André muri Veneza.
Mwiriwe
murafise ikibazo, murafise icyumviro mu kanya gato cyane.
Ndafite icyumviro n'akabazo kamwe.
Yego.
Ndashaka kuvuga ku cyerekezo cy'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Bubiligi. Mu bisanzwe ugiye kuraba amakosa yavuye ku gihugu cy'u Burundi, kuko nicyo gihugu cyatanguye ubwa mbere kwagiriza Ububiligi imbere y'uko Ububiligi nabwo buza kwishyura zavuye ku Burundi. Kubera iki? Kubera bariya bavuga ngo bagiye gutembagaza ubutegetsi kubera bahungiye mu Bubiligi bukabakira. Mbega none bwategetswe kubakira, kuko mu bisanzwe bafata nk'impunzi, kuko iyo bajya kuguma mu gihugu cy'u Burundi kubera babagirije gutembagaza ubutegetsi. Nibyo turiko turabona muri gihugu, mu bisanzwe bari kubagira nk'abandi, kuko uye mu gihugu cy'u Burundi kwica umuntu n'akayabo n'igikoko n'inyamaswa. Njye mbona ko nta kundi genda bivuga ariko intuze i Burundi, ariko negeka ko intuze nya ibone ingwanzi iri hagati y'Ububiligi n'u Burundi. Hanyuma nkabaza, mbega uyu mugabo intuze nya ni umuzina ntahe ariko aravuga ko bagiye kugarira ambasade, ugiye kuraba kiri mbona naho buyugara ntacyo bibabwiye Ababiligi. Mugabo ikibabaje ku Burundi ni uko ubona bagenda barasaka aba Ababiligi agasaki umenga nimwe musaga, umenga nimwe za kinanira, umenga nimwe za mutakura. Ni ibintu bitemewe n'amategeko ngira ngo mpuzamahanga musaka abaseruka ibihugu byabo. Hari inzira bicamo nyinshi. Nashaka kubaza umugabo, none ga wewe kamwe politike y'igihugu cy'u Burundi azi byinshi, iyo bari karakora iki kugira ngo kiriya gihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Burundi kugira ngo imigenderanire iri kiriya tose kari kiriya cyubagire hagati y'ibyo bihugu bibiri kugira ngo bisubirane, ni icyayo bari kubwira inama Leta y'u Burundi na cyane cyane ari muri iyo. Murakoze.
Murakoze André. Reka duhe n'ijambo Jean, mwiriwe neza.
Mwake aho ndi? Ni mwake ye mu gitondo.
Muri hehe?
Ndi muri Iowa.
Iowa, uri muri Amerika?
Eh.
Duga kwijambo, urafite ikibazo icyumviro?
Kibato mfise je nagomba icambere nashakura mutwo mutumire
ni babiri.
Ndabaramukije bose.
Barakumva. Duga kwijambo.
Kibato mfise nibaza ko imigenderanire hagati y'Ububiligi n'u Burundi ahanini imigenderanire yononekaye kubera aba opoze bagwanya Leta y'u Burundi, kuko nibo bagerageje guteranya hagati y'ibyo bihugu kwa ari bibiri, ukugenda gutanga inkuru zitarizo no kubandanya batanga inkuru z'ibintu z'ibihuha yuko Uburundi bumeze nabi, gutyo Ababiligi nabo bagaca bafatira ku nkuru batanze. Nibaza yuko rero ku ruhande rw'iwanje icyo mbona ikibazo cy'Ububiligi, ikibazo kihari gikomeye nabo bawupoze bagwanya Uburundi kuko nibo babiteranije. Nibaza rero yuko kugira ngo ibyo byose bitorekwe inyishu nuko abo ba opozisiyo nabo boja hamwe bakiyumvira yuko bakoze nabi, kuko kuja guteranya igihugu wavukiyemo ntabwo ari byiza mu makungu.
Yegome. Murakoze.
Hanyuma ikindi nacyo, kuba abanyagihugu bariko baramererwa nabi bobo bibaza ko bariko bararondera inyungu z'abanyagihugu, ariko nta nyungu z'abanyagihugu bariko bararondera, ahubwo bariko bashira mu munyororo abanyagihugu kubera ko bobo aho bibereye mu Bubiligi bahawe ubuhungiro kandi bagahagwa byose, kuko birwa baratembera ntibatemberera kubusa, batemberera ku nyungu bahabwa nabo Babiligi nyene kubera ibyo babahaye.
Egome. Murakoze Jean. Reka duhe ijambo mushyanahe Jacques Bigirimana atangure yishure agica avuze ku byashikijwe na André, hanyuma n'ikibazo André nyine abajije acaja kuri ico cyumviro mushikirije mwebwe Jean. Duga ku ijambo mushyanahe Jacques Bigirimana.
Egome. Murakoze cyane. Ndakengurukiye abo bose bahejeje ico bashikirije. Ni demokrasi kandi mu bese afite kwiyumvira kwa byumva. Ariko nagira mbwire uyu mushinga nawe André, yumve yuko ububirigi bwagize amakosa adashoboka. Ubu ngubu uwogomba gutera umwami akagenda ku rugo rw'umwami agasa mabrende, agatera mabrende ku rugo rw'umwami w'ububirigi akanamuhusha cyangwa agahagarara ngahi Bujumbura akifatira mu gahanga umwami w'ububirigi akamwagiriza ibitabaho akamusiga icyeyi ha mu Burundi bugacya bufata abo bagiye gutera umwami bukabashishitira bukabaha indaro bukabagaburira bukabaremesha n'ukuri ububiri Burundi bwoba bukoze ikosa ritabaho kandi natwegabe n'igihugu ritwobibemerera reka n'ubujya ngarango hagarare ngaha afate iradiyo y'igihugu cy'u Burundi cyangwa bashaka amaradiyo yabikorewe utwabo avugira ngaha mu Burundi agatyoza akamire meki nk'ibishushe umwami w'ububirigi turi ngaha turorera mu migenzo ya leta mu migenzo y'abatavuga rumwe na leta bari ngaha mu Burundi mu migenzo y'imigambi mu migenzo y'abarundi bende bacu bwa bari ngaha nitwovyemera twomutera ibyatsi kuko bagomba kuduteranya n'ababirigi kuko umwami ni uw'ababirigi umwami ni uw'ababirigi yoba ariko tukababirigi twe ntitwakwemera ko tukababirigi rero rero ni mu bubirigi bubifata gutyo ko ari bisanzwe twagira tumubwire yuko bwihenda cyane twebwe si bisanzwe nta muntu yofata brende agasohora brende akarasa kuko mumenye neza Yesu ujya kijya gihe iteka 13 kwezi kwa gatanu mu mwaka uheze mwebwe ngira ngo ntavyo muzi abantu barapfuye abandi barakomereka none abo bantu bakoze ibyo bintu ko atari leta yiteye yatewe n'abantu kandi kaba yatewe ikiringo cyayo mama wanjije biringo bya gatatu ntibyari bwabe ikiringo cya Nkurunziza nticyari bwarangire bari bamukuye bari bamutembagaje habaye iki ko icyo gihe yari yitabye inama y'ibihugu bya kano karere mwari muzi kwiva mu iki mwari muzi ko Nkurunziza muhanura abyanka cyangwa abyemera ko ibihugu byose ariho byari ibiri bari bamuhoye iki patacari yanzu bari bamutumiye akagenda urumva neza ibyo bintu
muduge ku ijambo
yafataye abo bantu umviriza uwafashe abo bantu rero bakoze ibyo bagombye gusenyura ubutegetsi butaraheza manda ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu akabashishitira ubu akaba yabahaye indara akaba yarabaye inguvu mbere akaba ari kwasaba ngo nibanze twicarane tuganire ubirika urinda kwasabira imbabazi n'ahandi hoho kuvuga yuko hahagaze twebwe nta kintu na kimwe twunguka uburundi n'ububirigi bishamiranye ububirigi n'igihugu cyadufashije
mu kwishura ikibazo cya Andre
niyo dukunda niyo kiturebe
akanya gato cyane
niyo kidufasha nibahagarike kumviriza abo ba agents secret babo mundi kijereka ndagutoborere kandi utagombye kwenda gutoborera nta muti tuzoronga ububirigi tugira tubwemeze yuko ba pacifique ni nahatwe abo ba Vitari shimira Imana abo ba Aprodehas ba Caravelle bashinzwe de service de renseignement berge bashinzwe de service de renseignement français bashinzwe de service de renseignement américain n'abaskobi bamaperereza b'ibyo bihugu nitwe ituma mubona bari kubashishitira inkuru bahora baronga zitagira umutwe n'amaguru z'ugutyoza igihugu ibyo bitiri kwiragira yemane byizobwira
mushe na Jacques Bigirimana
uraniwe icyo arimo n'icyo barimo rero ni
ibirego ibirego mushikirije ntimufitiye ivyemezo nico gituma abashinga ntabatari ngaha mu tubandanya
kuba ibifitiye ivyemezo ivyemezo ni bashaka kuza ngaha mu buretso bireka ivyemezo amare amakete bahora bandika amameri bahora barungikira babirigi ibintu bahora babarungikira turabifise ngaha ama service do rasema Burundi arabikira
reka duhe n'ijambo umushana izino nimubona ishure cyane cyane ikibazo eka agira icyo avuze ku cimvuro cyashikirijwe na Jean avuga ko amakosa ahubwo afise abatavuga rumwe na leta baje kwambika ibara Burundi mu kanya gatoye cyane rwose ndabona dufise abanywanyi benshi
cyane cyane icyo Jacques Bigirimana avuze yuko ari aba agents secret bibi bihugu n'ibiki nicyo gikomeye rwose ariko nugomba numumenyesha ko ibihugu byose bisumana isako nibaze ngo n'ibintu bishasha z'agatamo twibuga byose byamye bisumana insako uburundi burafise ababusumira urusako muri amerika burafise abasumira urusako mu bubiriki burafise n'isi aho bufise inyungu burabafise nibyo bihugu nyene niko kuko nti rero ntibibi agacamo n'ubu nasubiyemo numureka aka no musaba ibyo mvugo akabireka abo mu ministere de relations exterieures haya barafise ubuhinga bwo kugarura ibintu n'ibindi Burundi n'ububirigi si ubwa mbere bugira ingorane amareta no kuvuga amareta kuko kuva jiwe nciye ubwenge ku ntwaro ya micombero n'izakurikiye hamye hari ingorane cyane cyane bifatiye muri ibi bihe bya gere froide kuma bita gere froide ikibandanya n'ubu mu buryo bundi bushasha izo ngorane zanye zihari rero ubwenge bwa leta no kuraba ingene ibikemura bidaciye kuko nsamiriza nguko uye ngomba kuvyumva omenga agomba gushiramo agacanwa ngo umuriro wa Burundi burafise
mukanya gatoyi mushyanahe zena muduwe ku ijambo kuri cha cimvira cha shikizwa na Jean mukanya gatoyi cyane gose turafise abantu baturindiri
avuga ko bagiye kurega leta y'u Burundi muri leta y'ububirigi none ko bari muri opposition bavuze bati ibi leta igira nibi niko kazi kabo yavuze ngo barasumira urusuke niko kazi kabo bari muri opposition bashobora kuba bavuze ibyo cyangwa nibi bavuga ibyo nakubwiye yuko ari leta imenya ingene ibikenyura
Ego mwetu wibu tenisho timu ese komuniko mwanda nya kumviza iladio ishuja Amerika tulikumwe na Ildefonse. Ildefonse mwenye naiza?
Mwere.
Mwafisiki wazo mwafisiki mviro toka kujambo mkanya gato?
O nangia mkete kiyo mviro chao kibiko uchele za mkinyarugwanda mkwa
jitu. Mwuri hee Ildefonse?
Ndi kibari mkwanda.
Toka kujambo?
Ndiyo icyo mvuga aho usanga koko ababirigize igihe cyo gukoroneza ibihugu byacu Burundi Rwanda ko mu by'ukuri sinzi ububanyi n'amahanga bakwiye gukorana neza ubona ko batarekuye ntago bashatse kurekura ngo ibihugu byigenge nk'uko byagakwiye kandi niba rero bumva ko umuperezida azajya ajyaho muri aka karere babihisemo bakumva ko uyoboye uko abaturage bashaka batagomba kumushyigikira bagakwiye kubana neza yego ariko niba koko bumva bashaka gukomeza gufasha ibihugu byacu rwose ni byiza ariko babifashe bareka abaturage bahitamo babifashe bareka abaturage babe uko babishaka niba aba baturage bacu muri aka karere bashyizemo umuyobozi bamuhumbishe nyine bamufashe kuki se bumva ko muri aka karere hatajyaho umuperezida badashaka cyangwa hatabaho ubuyobozi badashaka niba abaturage bahisemo uwo nyine n'uwo bo bafashe kuri ibyo by'abaturage bashaka kuko nibafashe ibyo abaturage bashaka n'ubundi nibwo bazaba bari gufasha igihugu naho njye ndumva ubwo bufasha bwo kumva ko abaturage niba bihitiyemo umuntu runaka ngo ko ayobora ibyo bintu ntabwo twumva ko muri aka karere atari ibintu byari bikwiye ababirigi bose bafatanyije natwe mu karere byafasha pe ariko nanone uburyo badufashamo iki ntabwo mbibona neza nk'uko ubu ngubu nko mu Burundi iyo bashatse gutembagaza ubutegetsi bahungira ahandi byari gushoboka ariko bahungiye aho bisangaga nyine bigaragara ko n'ubundi abo bahungiye niho biyumvaga niho bibonaga bivuze ko abo bashinga nawe ibyo bavuga hanje ntago nabirwanya rwose birumvikana aho bahungiye aho babahaye indaro n'ubundi nibo babakoresheje ariko mu by'ukuri ababiri bakwiye kurekera East Africa ikigenga
kuri
bashaka gufatanya agafatanya mu bikorwa by'iterambere ariko babafasha kubahiriza iby'abaturage bahisemo njye niko mbyumva
urakoze Defense reka duhe n'ijambo Alfred muri we neza murafite ikibazo murafite icyumviro
cyerezo cyangwa icyumviro
muri hehe Alfreda
kuri Kigali mu Rwanda
Kigali duga ku ijambo
murakoze cyane ku mijambo.
Yego.
Mu byukuri nkurikije Hello?
Duga ku ijambo turakumva.
Nkurikije ibibazo by'u Burundi gihe byatangira ubwo abantu batangira kwigaragambya barwanya ikingo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu w'u Burundi. Nasanze ububiligi bwaragize uruhare cyane mu gufasha bari abantu bigaragambyaga. Ndetse n'ikimenyimenyi usanga abantu benshi barahungiye mu gihugu cy'Ububiligi barwanyaga leta. Kandi no kuvugira u Burundi muri oni wasangaga ububiligi bufite uruhare runini mu kurwanya leta y'u Burundi ya Nkurunziza yarigiyeho. Kandi nyamara iyo urebye neza usanga dukurikije uko itegeko nshinga ryabivugaga, usanga Nkurunziza yari ari mu nzu bacyo ukwiriye manda ya mbere, manda ya kabiri yiwe mu by'ukuri ugasanga ari iyi ngiyi arimo. Ngira ngo no mu rukiko rw'ubumwe bwa Afurika yemeje ko iyi ngiyi ari manda ya kabiri ya Nkurunziza ndakeka. Bityo rero nkaba ngiye mbona igihugu cy'u Bubiligi cyagakwiye kureka gukoroneza ibihugu bya Afurika. Nkeka ko muri 1962 ubwo u Burundi bwabonaga ubwigenge byavuga ko u Burundi bugomba kwiyobora ndetse bugashyiraho abategetsi bavuye mu banyagihugu bushingiye kuri demokarasi. Yego, wenda u Bubiligi bwakomeje kwivanga, bagize n'uruhare runini pe cyane. Ushobora nko kureba nko kuri Congo, ku Rwanda, urasanga u Bubiligi bwarivanze cyane. Ugasanga rero mu by'ukuri ibi bihugu bitatu, yaba u Burundi, yaba u Rwanda, yaba na Congo, u Bubiligi ntibushaka kureka uruhare rwabo mu by'ukuri mu gukoloneza bino bihugu. Nabyita ngiye nka niyu colonialisme, kuko iyo urebye usanga barashaka kongera gushyiraho abandi bantu bo bashaka kwiyoborera. Bityo rero nkabona u Burundi buramutse bubonye koko u Bubiligi bubangamiye umutekano wabo, ushobora gucana umubano rwose n'u Bubiligi. Ndaguha urugero, nk'iyo wasangaga u Bufaransa bwivanga mu bibazo by'u Rwanda, wabonaga ko u Rwanda rwafungaga ambasade yabwo mu Bufaransa, cyangwa u Bufaransa nabwo bugafunga ambasade yabwo i Kigali. Nyamara byagabanyaga puresha u Bufaransa bwashyiraga ku Rwanda. Bityo rero nanjye iyo ndebye, nta nyungu u Burundi bufite ku Bubiligi, kuko u Bubiligi nibwo bwagize uruhare mu kubafungira imfashanyo bahabwaga. Ngewe nkabona rero kugira ngo bagumye kubana n'igihugu bahatata kandi kibabangamiye mu mutekano wabo, kirwanya ubutegetsi buriho, kirwanya demokarasi, kirwanya abaturage bitoreye mu perezida wabo, nge mbona bacana umubano. None ahubwo diplomasi zigagumya zigakora, nyuma wenda uburyo bwazisubiraho bakongera bagafungura umubano. Kugeza ubu ngubu ngewe simbona uruhare rwose rw'Ububiligi
mu bibazo by'u Burundi. Sinzi impamvu ukomeza kwivanga, murakoze. Murakoze Alfred, reka dutangire duhe ijambo Zeno Nimubona. Mu munota umwe mugire icyo muvuze kubishikirijwe na Defense na Alfred. Umunota umwe.
Bavuga ko Ububiligi bwivanga, ariko banankundikije uzosubiremo urabe ajya amasezerano y'ikoto arahuruba uburenganzira, araha ikibanza kinini icyo bise societe civile. Iyo bise societe civile, yita societe civile rero nize kuraba ko amahera ahabwa leta uko leta ikora, ariko bajya bayatanze babyiyumvire. Rero baduze bakagira bati siko bikora, biriko bikora ukunuku nuku, mubumve ko ariko kazi kareka. Naye handi kudukoloniza nibyo baradukoloniza, nitwe tutegereza kuraba ingene batodukoloniza. Kandi harya burya nta gihugu na kimwe mu isi kitabaye koronize, n'u Bubiligi bwarabaye koronize. Ibihugu byose byaragiye biraba koronize mugabo bikarondera ingene zivyukira. Twebwe mu Burundi ni ukurondera ingene ku buryo twofashanya n'ibindi bihugu kandi tutagiye mu izo by'ubukoroni.
Yego, mushya na Jacques Bigimana, namwe mwiri icyo muvuze ku byashikirijwe na Defense na Alfred bose bari i Kigali mu Rwanda.
Umutamaze n'ungura kandi nsonera jewe ngenda mubwire yuko ata societe civile iri mu Burundi ijya n'imigambwe ya politike mibi cyane, kandi imigambwe ifise uburyo n'ibirwanisho by'akanwa bicira umuriro bicishije mu kanwa, ibirwanisho byo gusambura igihugu. Rero nta societe civile mu Burundi pacifique ni societe civile yotuka umukuru w'igihugu ikamwita umwicanyi, ikamwita umusuma, ikamwita ko ari umumenge. Ari iyo societe civile bwoko ki? Erega societe civile Zeno n'umukuru w'igihugu iramuvugira, naho yoba ari mu makosa ataba mu makosa, societe civile ivugira twese, ntivugira uruhande rumwe. Iyo societe civile ishyigikira kudeta ikayijyamwo, wumva ikibaye societe civile? Ni imigambwe y'abicanyi, niko jenda yita. hanyuma rero kuri ibyo onye bavuga ngo amasezerano ya Cotonou amasezerano ya Cotonou na ikotonu natwe turafite amasezerano y'ubumwe bw'abarundi kandi amasezerano mu Burundi ari hejuru y'andi masezerano yose turafite amasezerano ya Arusha turafite n'ibwirizwa shingiro ibyo nibyo bitubaba nibyo bitugenga nibyo twebwe abarundi bari mu Burundi bari mu mahanga duhamagariwe kubahiriza umukuru w'igihugu mukurahira abashinga amateka mbere abashinga amateka umushikiranganji wese mukurahira icegera cya mbere cyangwa uwo ari we wese mukurahira ntarahira yisunga amasezerano ya Cotonou barahira bisunze amasezerano umwe bw'abarundi ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha ayo masezerano ya Cotonou nta referanse n'imwe turayabonamwo haba ingingo zifatwa amadekrewa cyangwa amadekre presidentiel nta namwe turava tuvuga tuti vu les conventions de Cotonou jamais rero nimuze tugaruke Burundi ibya Cotonou tubireke reka rero tuzaye Burundi ububirigi bwaradukoshereje twisunze amasezerano y'umwe bw'abarundi twisunze amasezerano ya Arusha twisunze hamwe rero n'amasezerano y'uguhagarika intambara
y'ikigara
n'imihari yose yagiye iragwana hamwe mbere twisunze n'ibyizwa shingiro by'Uburundi ububirigi bwaturengeye akarimbi mu kuza kuvuguruza kuca kubiri nibyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro Repubulika y'u Burundi sentare yagiyeho mu mategeko yagiyeho ku mugaragaro ibyishinze urabishingura urabyanga
mukanya
niko ndababwira sabwe
sozera kuko ndabona akanya katujanye turafite abantu benshi cyane rwose afite
ndasozereye reka no sozere kucokogwa ububirigi nibo twumviriza twashavuye abarundi turi mu Burundi turababaye cyane kubona abarundi sinzi bari kuganira mu ndara ku makomine mu mitumba barondera ingene twova muri ibibazo turimwo ubirikaho kudushigikira bukaba uri kwitegura ibindi biganiro birimwe abataserukiye abarundi birimwe abatagira babatumye birababaje cyane ndabakebuye nibave mu byo barimwo hanyuma twe dusabye natwe leta y'u Burundi turayisabye inyaruke mu maguru masha irondere intumwa mu maguru masha irungike mu Bubiligi intumwa zirungitswe na nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu tufite neza ko umukuru w'igihugu n'ibitukagu kandi icyo ari cyose nitwe kimushavuza natsindi shavu twega bene igihugu turayimusabye egome yemere afate profile ba yemere arondere ababirigi ababazi icyo barondera hanyuma tuvugane nimba bikeneye gutyo turabiko twotora umuti
w'ibintu
turimo tugasaba ubirigi nabwo nibuhagarike ako kajagari
reka ndabibutse muze murampa umuntu tumwe Jacques ndabona akanya kagiye akanya katujanye cyane rwose reka tubibutse inshuti mwese komunika muri abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turafise uwundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Johnson muri iyo neza
wenda baramukije ndabukirize n'abatumire
barakumva muri hehe
ndi mugiye gushaka Canada
muri Canada duga ku ijambo
ego murakoze cyane ku ijambo ikibazo nagomba kukitumbereza Jacques Bigirimana
yego
nagomba atubwire ikintu kimwe cyonyene ashobora kuvuga gukonda nacyo bataragizwe na CNDD hama ikindi cya kabiri nagomba atubwire
CNDD ushaka kuvuga iki CNDD anyangoma
CNDD FDD murambabarira
yego duga ku ijambo
hama hamwe ububirigi bwo hagarika amasezerano n'u Burundi Burundi nagomba kumenya abahomba abaribo hama ikindi cyanyuma ntaze kuko ntaze kumera nk'ukwepa avuze ngo sindi mucamanza nagomba gareza anyishure urumva nagomba kumenya uko bagita ngo sindi umuja kuko yamari karabivuga umwanya wose ukuntu abakiza yuko bari mu bintu byose byate ingorane zose Burundi burimo yuko ari sindi umuja nagomba kumenya rero agerageze atubwire kuko abakizwe ngo mucamanze ngo urubanza rwarahetse rero nagomba kumenya atubwire muri CNDD FDD amakosa yoba yagiriza CNDD FDD muri ikiza yabaye kuva muri 2015 kujya yakiza abasindi umuja
murakoze Johnson reka duhe ijambo Abdul mwiriwe neza
neza
murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ndase icyimviro
yego
eh anyuma je ndagomba kugira ngo gutera ibyate amagambo numvise Jacques yariko aravuga ibintu by'inkuzenye kuri izo zindi z'ubirigi mu muri demokrasi umwe savuga icagombye ama yewe nkaba nagomba kuca mbaza ibintu ze Jacques ikibazo cyanje ndagitumeza kwa Jacques nkabaza ati mbega ko Jacques ariko ko numva bose bavuga ngo ubirigi ubirigi niba ngo amasezerano ubirigi n'inuze yo kalaramwe n'ubwo cyo Burundi cyonka inuze n'icoro cyo Jacques ronka amahoro cyonka cyane ubwicanyi guhagarara cyangwa ubugutoti kuri mu Burundi gatega kazi na muntu guhagarara ama ikindi nacho iki gituma ubundi bwo nabwo nyine buhagarara bakatwa no kwenta abantu mu Burundi bariko baricwa amwe bakangazwa abandi bakabugwa irengero no amazi yose ari mu Burundi ngira nta gihugu nta bamwe bo batayazi amagogwa Burundi bugo
ego Abdul
nagomba gutembera
murakoze Abdul muri hehe Abdul mu telefone muri he
Jendi mwijabe
mwijabe ibujumbura eh murakoze cyane gose reka tumuha karyo Jacques Bigirimana gire icabishuye mu kanya gato ibibazo bya bashinga nta babiri Johnson na Abdul mu kanya gato umunota n'amasegonda 10
uti ndega Saint David de uyagiriziki eh Saint David de ikoze ikosa nyine twoyagiriza naye turehe tuyagiriza iki kuko turiko turavuga ibijanye n'amatora ibijanye n'ububirigi bwavuye butubera intambamye n'ibintu byatumye ubirigi byisuka mu Burundi aho niho duhera aho noce ndakubaza nti none kugira ngo abo bantu ubirigi bushigikiye ariho ingorane zihagaze byavuye kuki byavuye kuko bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD kandi bwatowe n'abanyagihugu none dave tuvuga ko CNDD-FDD yagize amakosa mu kwitembagaza yari yitembagaje none CNDD-FDD ni abo bantu bari hanze ko batavuga icyo bari babigiriye ko batavuga bati twe kwa dukuye ubutegetsi butaraheze ikiringo ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu twari tubuhoye iki niki 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 babihakana kandi ari byemezo twari bo babigize none wumva twagize CNDD-FDD yakombye gukurwa ku butegetsi cyangwa dukundane ababikoze n'ababatumye aho ndakwishuye muri uno mwanya ntacyo mbona no yagiriza ariko niyo hagera ikagira ikikoze muze mwishire ku radio mukivuge nanje mumbaze n'ukuri yagikoze nzociyamiriza kandi nzoyikondana mugamuri kano kanya sindayikondana kuko yoroganije amatora bashaka ko aba vide institutionnel nayo ikarahira ikanga amatora kaba sinzi ko cyo twoyihora aho ntakosa yakoze igikwirikira muti mbega hamwe ububirigi no Burundi byo hagarika amahorasyo bigahagarika imigenzeranire mubona Burundi guheza bakunguka iki Burundi nta na kimwe twokunguka ndetse n'ubigina na kimwe bokunguka kuko dufitaniye byinshi dufitaniye amahorasyo adasanzwe nicyo gituma navuze nka chef de l'opposition politique extra parlementaire ko savye umukuru w'igihugu yuko yorengera ibintu byose byo byarabaye byaramushabuje ku mico y'ububirigi n'imyifata y'ububirigi abirengere arungike intumwa zigende kurondera ububirigi bavugane turabukuru twova muri ibi bibazo ujyabivuze kuko nzi yuko tuvanye n'ububirigi atacyo twokunguka mbere washaka n'ugomba twohomba
mushanahize no nimubona mu gihe
umviriza ati sindumuja nama ndiko ndavuga sindumuja none sindumuja nije naribise igihe bariko baragira manifestation bagira imidurumbanyo bavuga ngo ni sindumuja ibyavuyemo mwarabibonye rero ibyavuyemo twarabigaye havuyemo impfu havuyemo gupfungwa havuyemo guhunga havuyemo amarira nicyo gituma mvuga ndi sindumuja yarabaye umuja nyabuja nyene ahubwo yarakoze amakosa niwe nasaba ikigongwe yemeza ko ikosa kandi asabye igihugu kibagirira imbabazi naho bakoze amakosa ukoze ikosa ntiyayicwa ayisabye imbabazi aragira iki kigongwe naho
bakoze umuja Jacques ndabona ko muri koma afite umwanya muremure cyane rwose mushinga nahe zeno nimubona mu kanya gatoya cyane rwose mu gihe imigenderanire yotose karagusumba hagati y'Urundi n'Ububirigi abo hahombera ni bande mu kanya gatoya cyane rwose umuntu umwe
abo hahombera n'Abarundi kuko Burundi Ububirigi buradufasha twembi tubufasha turafitaniye imigenderanire gusa mugabo ntituzi ko turafasha Ababirigi ariko nibyo hari n'Ababirigi ariko bagirira by'ubutunzi ngaha bafashwe neza n'ububirigi tuba dufashe neza mugabo natwe ububirigi bufise budufasha byinshi cyane mu by'indero mu by'amagara y'abantu mu by'uburimyi nibwo burondera yuko inzara itodutera byakurikije ubushakashatsi ni byinshi amafaranga ababirigi bazana ngaha ni menshi ari nacyo gituma rewe icyo navuga Jacques yavuze neza yuko leta y'u Burundi yovugana na leta y'ububirigi nicyo namye nshyigikira kuva na kare ijya myiyerekano imbere y'ibiro by'umwenga n'iterabwoba nta na kimwe bijya biba bimaze biza bikaba ryababigejwe kandi mutabonone yarya mu bishobora.
Murakoze nimubona, reka duhere ijambo Jean-Claude muri Veneza.
Ndabahaye mwiriwe, ndaramukije n'abatumire bose.
Barakumva muri hehe?
Ndi ngaha Bujumbura mu Burundi.
Tugakwi ijambo, ikibazo cy'imviro.
Yego, nashaka mbaye mbaza akabazo kamwe uyo mutumire Jacques Bigirimana. Yego, na umuturage neza yuko abarundi twebwe keshi twatanguye gukoranizwa n'ababirigi hanyuma ububirigi nyene n'ubu bukaba bufite uruhara mu biriko biraba ngaha mu gihugu kuko barahaye icyo nokwita tere abo bantu bagwanije ubutegetsi baragira icyo bashikirije aho mu bubirigi none nyakubahwa Jacques Bigirimana mbona amwe naho uyu mukuru w'igihugu yokwandika ko abirigi aribo batanguye kudutoteza ubwa mbere n'ubu bakaba bakiriko bakaba batega amatwi abo bantu novuga ko bivumbuye ku butegetsi ubona ko hari kizovamwo hanyuma nashaka mbaze nawe nyene nimubona nyakubahwa mutumire ndaziko muri mu bantu ba kera batwaye mu Burundi hanyuma murabona iterambere turimwo murabona aho twavuye aho tugeze mbere ababona kure barabona niyo tuja none gushika ubu wewe nka wewe ibyo bintu byinshi twaba dukura mu bubirigi cyangwa mu bubirigi bwaba dufasha bukaduha novuga mu kirundi hariho rufiri yigeze kuvuga ati umuntu aguhayesheje ukuryo akabikuza yuko bava ubwo bubirigi bwaba buduha ikintu uno munsi cyiza ejo bugata buduha ikintu kibi ubona ko hari inyungu yoba irimwo cyangwa mubona yuko nka mwebwe mwabaye abarongozi cyangwa muri abarongozi ubu ko twoshobora kuvuga tuti hako turonka ibintu byinshi bitazotugirira akamaro twoguma kuri bike byiza bidotugirira akamaro nk'umurundi nka mwebwe nk'abarundi nta kuntu mubona ko mwoza tukumvikana ububirigi twese n'umukuru w'igihugu n'abarongozi tukaraba ukuntu twobikura twobwikura mu mutwe tugatora byiza bishobora kutugirira akamaro kuko hako twotora byinshi bibi twotora bike byiza tukakorana n'abashoboye gukora.
Urakoze Jean-Claude, reka duhe ijambo Jacques Bigirimana mu kanya gatoya cyane rwose. Ibibazo bya Jean-Claude reka n'ikibazo nyine cya John mu kanya gato, umunota umwe.
Murakoze cyane. Jewe icyo ngaruka ko ni ikintu kimwe, jewe ndababajwe cyane kandi ateye umutima uhagaze ubwo nabihereye ko n'imigendane y'u Burundi n'ububirigi ishobora guhagarara burundu. Nicyo bituma asubiyemo nka chef de l'opposition politique extra parlementaire tabye nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Nimba nyumva ndazi neza ko ububirigi bwamubabaje cyane kubera ibintu bwamubyorogosemo bwaramwigenjeje ko bikomeye mugabo umukuru w'igihugu n'umubyeyi n'ibitukago umukuru w'igihugu ategerezwa kwemera bakamutuka bakamubabaza kandi akaba nk'uko yanjye bitwereka umukuru w'igihugu yatwiretse neza ko ari anome superiere n'ubu ndamusabye akomeze amenteniyo ritme d'anome superiere arengere ibintu byose ububirigi bikora dukorera ntabwe mu mitego ya basidi umuja ko basidi umuja bashaka effectivement ko imigendere y'u Burundi n'ububirigi ihagarara ko imigendere y'u Burundi n'u Rwanda ihagarara batanze inkumbi batanga inkuru zitabaho batanga inkuru z'urusaku ataho zifate kugira ngo bace ibyo barya nabirengere rero kandi arazi ko aricyo babigiriye nabirengere ntabwo mitego yabo banki Burundi afite n'ububirigi kugira ngo tubandanye amarorasi n'ububirigi ndamusabye shimitse ke nacyo nsabye ububirigi yenda gisabye umukuru w'igihugu cyanje kuko ntibashobora kubwira kanyumva abirengere atsinde ishavu arondera ababirigi abatumira intumwa bavugane mbere n'u Rwanda ndamusabye aronderere intumwa zigende bavugane turabukundu ibintu byovaho uwo mutego sinumuja dutega abari wawugwamwo. Murakoze.
Reka duhe n'ijambo mushana izeno nimubona mu kanya gatoya cyane rwose, ikibazo mwabajijwe na John.
Nshimye yuko Jack Bigirimana asabye yuko kobimishikirano hagati y'Uburundi n'Ubiligi ndi kugira ngo migenderanire ntihate kuko twuhumba cyane rwose. Hanyuma kuri ibyo ubundi abagize ati mbega ibyo baduha n'ibyo batwaka mubona bikuru biri hehe balance aho yobi balance unuje hari ikintu cya demokrasi tutarumva kumwe. Ububirigi burasunika kugira ngo habe demokrasi. Demokrasi mukayumva muri mwuko de uko ndayumva muri débat contradictoire nabahaka rero ko muri senasi iyo havuze umwe ubundi ataravuga abari ngaho bagira bati mbega ujyaho yazanye ndi ubundi nawe yasubira kuvuga ati mbega ibyo byo nibi. Hari rero iyo débat contradictoire ntirahaba mu Burundi. Ababirigi bo barayumva boba bafise n'ingorane nyinshi gusumba izizi wacu baturabye igenderanire hagati y'ababirigi ariko baragira iyo débat bakayirengera bagateba bagaronga igihugu kigize naha nungaha aye ntibibaze ngo byose biroroshye n'inzira ndende.
Ego mereka ikibazo chanyuma mushera he zeno tugihe Kasim mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro?
Ego nagira muwanze mumpere mwiriwe abatumire
barakumva duga kwijambo kugira ngo bashore kwishura nimwe abamubaza ikibazo chanye bagira icyo bavuze ku cyumviro muhava mushikiriza mu kanya gato.
Ego ikibazo cha mbere ndakibaza Jack Bigirimana. Shinga naye Jack Bigirimana ndiko ndamwumviriza ndumva ko ashabuye cyane ashabuje ngira ngo ni byo wewe yita ko ububirigi ari bwo bwa gutuma imyane mu gihugu cy'u Burundi.
Baze kibazo akanya karagiye
je rero nkamubaza ikibazo ndamubwira nti wewe banza upunguze agashavu hanyuma ubutegetsi wavuze ko ataco ubwagiriza wowe kubyi wawe nkuko uri muri Canada yigeze kukibaza mugabo waciye wisunga ngo ku kibazo cy'uyu munsi. Jewe nanje nagira nkubaze nti none ubwo wewe ibyo ntiwoba uri kubivuga kubera uri muri leta ihari uno munsi.
Ego Amerika ikayishyura icyo kibazo akanya karagiye
nta ntuzohava wivuguruza kuri ibi uri kuravuga uno munsi.
Yego me
icyo abanyuma icyo ndababaza bose nabo mbega gabatumire muri muri mu gihugu cyo Burundi ndi mwese turimo uno munsi mubona iyi nzara ni n'ubukene turimo twabitewe n'igihugu cyo Bibirigi.
Ego me leka akanya karagiye mushya nta Kasim ni wabushaka inyishure katubaye ijambo mushya nta Jacques Bigirimana amasegonda 40 ku kibazo cabajijwe na Kasim tuga ku ijambo.
Kasim ndaguhaye mwiriwe kandi ndashimisha uwajije ariko nagenda kubwira igituma shavuriye ububirigi shavuye cyane nuko ibihano byafashwe bavuga ngo nukubera ibiringo bya gatatu ngo nukubera ibi nabiriya yarabifatiye Petero Nkurunziza ko Petero Nkurunziza arahembwa gushika uyu munsi yarabifatiye Jacques Bigirimana ko Jacques Bigirimana ndahembwa gushika uyu munsi babifatiye umunyagihugu atacazira umunyagihugu atazi politiki atazi ibyo aribyo ubanza gashobora
kuvuza
ushobora kujya gukora ikintu akiriye rero je nshabujwe n'uko umunyagihugu mwene wacu twavuye tugenda utora gatora twavuye tutigirika iki ariko arasubiza.
Ego mushya ntahe zeno namwe baba baje ikibazo cy'inzara
afatiye Burundi
zeno akanya karagiye mushya ntahe zeno ikibazo cy'inzara gishikijwe na Kasima mukanya gato.
Icyo nzi nuko ububirigi buriko burafasha muri bifatiye agronomi y'ubwene twokwimbura ibiraya byinshi gusumba kubera abantu bagwirirana ari benshi mugabo ama politike arashobora kubibuza nk'ibyo uye ntibitere imbere inzara ikadutera gusumba nagomba
mbireza ndabona akanya kagiye munsi ntahe zino nimubona nashaka kuwashimira cyane gose ku kanya mwatwe kugira ngo tuganire turagushimiye nawe mushyanahe Jacques Bigirimana ku kanya mwatwe kugira ngo tuganire turashimiye abanyamanyu radio ijwi rya Amerika bose badoteye akamo bagashikiriza ivyimbere byabo nibazo byabo turashimiye ingenieur turashimiye kandi na Fatou Karara byadufashe kugiranya ikiganiro kugira amahoro n'ijoro ryiza mwese.